intambwe zikurikira. Habanje kumvishwa amajambo ava mu Banyafrika bafise akaranga ka Australia biciye ku mugambi witwa mu majambo yacu bwite umurwi wabonye inzira zitandukanye mu kuja imbere. Ijwi ry'intango. Umugambi nk'uyu ntushobora gushinda mu ngiro n'impunzi ubwazo. Bisabwa ko bafata iyindi mirwi kuva ku ntango. Uburyo bw'umugambi mu majambo yacu bwite bwakoreshejwe ivyiyumviro hamwe n'uburyo bw'akarorero kuva hanze. Ihindurwa ry'amategeko biva ku munyagihugu. Naho bizwi ko ibi biganiro bitashikiriye Abanyafurika bose bafise akaranga ka Australia, uyu mugambi wateguwe kugira ubahagarariye imirwi itandukanye. Ibi vyatangijwe kugera ku mugambi no kuronka isoko nyaryo. Icemeza gikomeye intango. Uyu mugambi warashizeho igituramazinda gituma agashiraho amategeko muri leta no mu mashirahamwe y'abirengenga bashiraho amabwirizwa hamwe n'intonde zifasha mu buryo buraba cane cane ibikorwa by'intangarugero. Gutsindagiza mu gukora ibikorwa byiza. Abantu bava mu mico, mu ndimi no mu madini atandukanye arafise icyo atera mu Banya-Australia, haba mu mibano, mu butunzi, mu mico n'akaranga. Kwegeranya inkuru ku bijyanye n'imigambi yoba yaragize ikimaze igikorwa nyamukuru muri uwo mugambi. Ivyo gushira imbere. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia barabonye ibisata bikeneye igikorwa cihutirwa mu bijyanye amacakubiri no gukumirwa bivuye ku rukoba, gukingira abana no kubakurwa mu miryango, kongereza inyigisho zijanye na cane cane n'amategeko agenga imiryango. Icyakorwa muri rusange kandi gishitse. Inyishu rusange ifatiye ku muzi w'iterambere n'ingorane Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bafise. Ukurondera hamwe gutorera umuti izo ngorane biciye muri leta no mu mashirahamwe yigenga irashobora guca mu gushiraho intonde hamwe n'inkorwa vyotuma haboneka akarusho keza ku banyagihugu. Kwigira ku biganiro vy'igihugu ku bijanye n'agateka kazi na muntu. Hariho inkenoro idasanzwe kurondera akarusho k'uruvangitirane rw'imico no kumenyeshwa kuba Australia bose ahantu hambere hakwiye gutangurira ko mu bakozi ba leta bo bashobora gutanga akarorero keza. Imirwi nk'iyi y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia ishobora gushikiriza inyigisho hamwe n'ibikorwa bifatiye na cane cane ku mico n'akaranga vyiza hamwe n'inyishu z'ivyo bakeneye. Kwigira ku kahise. Imirwi yose y'abimukira muri kahise ka Australia ushizeho imirwi iva muri Afrika yarahuye ivangurwa hamwe n'amacakubiri ashingiye ku rukoba rwa buri munsi. Turakwiye kwigira kuri hahise hanyuma tugafata imigambi yo kurwanya imbaraga amacakubiri hamwe n'ivangura rifatiye ku rukoba. Umurwi ufise uruhare aha n'ukurondera hamwe inyishu zikwiye gutangura gukorwa. Ibikorwa byo muri kazoza by'umurwi. Umurwi wo gutegura ibiganiro ufise igisata bibiri by'intango ari byo bizatanga ishimikiro ry'ibikorwa ryo muri kazoza. Ugukubagurwa, ukubwirwa amajambo mabi no gutukwa bivuye mu mirwi. Kumenya uburenganzira bwawe, kwamamaza mu mirwi ibijanye no kutahura agateka kazi na muntu hamwe n'ibitekerezwa gukorwa. Isubirwamo ry'uyu mugambi ni icyizere ku mezi 12 dusohoye uyu mugambi mu majambo yacu bwite. Uyu murwi uzoshikiriza icyegeranyo kuri leta ivyiyumviro biva ku Banyafurika bafise akaranga ka Australia bizokenerwa cyane. Inyongera. Iyi nyandiko mfatiro yitwa majambo yacu bwite ni icyegeranyo gusa. Yarasiguwe mu ndimi nyinshi z'imirwi iboneka kandi mu Cyongereza. Umurongo wa interinete w'uyu murwi hashizweho amakuru menshi avuga kuri uyu mugambi. Umurwi w'igihugu w'ibiganiro n'ivyiyumviro bivuye mu manyagihugu ufatiwe ku karorero k'ibintu byiza vyoshikwa mu ngero. Kugira bafate mu mugongo banashikire imirwi y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Inyandiko zisubira uyu mugambi hamwe n'inyandiko zitatu zo muri kahise nazo zirashobora kuboneka. Raba kuri www.humanrights.gov.au/african/aus/